Miro, miranyua, miranya tutamira, mira musi sama nyuma je, iti uviro.
Me furo canufe, badia canufe.